mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana ni Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda hano muri studio 18 muri kumwe na Jewi Diane ni nahazwe ndongo ibiganiro vy'uno mwanya ikaze cyuti bakunzi mwese
tujeje gutanga ibifungurwa n'ibindi bikoresho bito bito tukabikura muri pam ariko tubitwararika duke mu diocese yacu n'abajya bateshutse abo bakaba bari hagati mu gihugu.
Uyu ni Patri Jean Bosco Nintunze umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe CD Caritas Burundi ya Ecclesia Catholica rijejwe iterambere no gufata abatishoboye avuga ico Ecclesia Catholica n'ayandi mashengero bariko barafasha impunzi zahungiye mu gihugu cy'u Burundi n'izindi ziri hanze y'igihugu. Turabigaruka ko handi hatumura guma ku radio yanyu. Tubafitiye kandi n'indi nkuru yerekeye ivyerekeye rero igisata cihungururizo muri sentare nkuru ya Afrika rere ka Afrika y'ubuseruko caburanishije urubanza rwerekeye kiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu c'u Burundi pya nkuru nziza navyo nyene ni handi hato. Ariko mbanze ndabwire muri make ku burongozi bw'umugambwe yayinse uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo jo ku munsi wa mbere butashoboye kumvikana kucokorerwa Perezida Jacob Zuma bahanye isango ryo kongera kuzohura kuno wa gatatu bavugane n'imba Zuma yo kinjura canke hakagumizwa ku butegetsi. Iyo nama yabaye mu gihe ku munsi wa kane bitegekanijwe ko hashikiriza imbere n'amashingamateka ijambo yamavuga ku mwaka utashe yerekana ingene igihugu cifashe. Ku munsi wa Mungu abategetsi bakuru ba ANC bari bahuriye ku kirimba kwa Zuma giherereye mu gisagara cha Pretoria mu nama basigura ko yari igamije gukingira neza igihugu na ANC. Natangazo y'ivyavugiwe byose muri iyo nama rirashikirizwa yamara Julius Malema hari mu batavuga rumwe na leta muri Afrika y'Epfo abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter yemeje ko abategetsi ba ANC bariko bagondoza Zuma ngo atange imihoho ariko yoba yararahiye akarengwa ko atageza yitanga. Perezida Zuma yisiguye avuga ati nduguruye twa mugina nta kibi na kimwe nakoze cyo tuma hanga imihoho ndugayitwa mugina. Imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo hagataho ejo ku munsi wa mbere yasavye ko inama yasavye ko ijambo rya Zuma imbere n'amashinga amateka ritegekanije kuwa kane ryo kwegezwa inyuma kubw'iyo migambwe abanyagihugu nta cizere bagifitiye perezida wabo. Leta ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo kuri uno wa mbere yafashe izindi ngingo ku Bubiligi mu gusaba ko ibiro vy'abaserukira ibihugu bibiri vyugarwa kandi n'ingendo ikompanyi y'indege y'Ababiligi igira iKinshasa zigabanywa kuva ku munsi zikavanwa ku minsi indwi gushika kuri ine uko indwi itashe. Umuhanuzi wa Perezida Joseph Kabila yavuze ko iyo ngingo yafashwe ku munsi w'Imana kandi yamaze kumenyeshwa igihugu c'u Bubiligi haraheze indwi zibiri. Kinshasa sayisabye ko ibiro vya Schengen bitangirwamwo visa kubaja iburaya biri Kinshasa vyugarwa. Ni nyuma yaho ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere Ubiligi bushikirije ko bugiye gusubiramwo imigendranire n'abategetsi ba Kongo gushika habaye amatora yemewe na bose. Radio ya Amerika isamira na Washington DC muyumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira kuri FM 104 n'ibice 3 abari Arusha n'ahandi ku isi yose. Mushaka kumva ibiganiro byacu muciye kuri internet yacu ari wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com no ku rugaga rwa Facebook adresse yacu ni VOA radio yacu.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabaheka z'incuti bakunzi igisata cyungururizo muri sentare nkuru ya karere ka Afrika y'ubuseruko gikorera Arusha muri Tanzania uno munsi caburanishije urubanza rwerekeye kiringo ca gatatu c'umukuru w'igihugu c'u Burundi pya nkuru nziza. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu pya Claver Niyonkuru yakurikiranye ivyano rubanza. Claver amahoro ngaho Arusha.
Mwana mutusangi mirewe neza vyane nini nazo.
Imbere yuko tubwira uko urubanza rwagenze hitwaye bande hama bitwara kubera iki?
Hitwaye amashirahamwe yigenga mu Burundi abicisha mu runene rw'amashirahamwe yigenga yo mu karere ka Afrika y'Uruseruko. Abo bose bakaba buranirwa n'urunani rw'abashingwamanza bo muri Afrika witwa Union Pan-African des Avocats. Bakaba bitwaye bavuga yuko ngo ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu mwaka w'2015 atisunze amategeko agenga Burundi n'umuryango wa Afrika y'Ubuseruko ko sentare irabizibwiriza shingiro mu Burundi yoba yatewe ubwoba mu kwemeza Petero Nkurunziza nk'umukandida wa SNDFDD. Hamerewe nuko ngo umugwise ni wemeye ko amatora aba utarukurikije amategeko.
Amategeko bavuga yuko Perezida Nkurunziza yaho nyanze ni nkayahe?
Bavuga ibyizwa shingiro ry'u Burundi, bakongera bakavuga yuko iryo byizwa shingiro ry'u Burundi rimaze guhonyangwa haba hahonyanzwe n'amategeko agenga umuryango wa Afrika y'Ubuseruko cyane cyane ayerekeye intwaro rusangi hamwe na demokrasi.
Ibyo byose bimaze gushikirizwa bumviriza imanza, hari ingingo yafashwe urubanza mu idonido byari bimeze gute muri make?
Urubanza uno munsi hari muri sen hari gisata cyiyungururizo ibirego nk'ivyo bikaba byari byaratanzwe muri senari ya mbere hari mu kwezi kw'icenda mu mwaka w'2016. Icyo gihe rero senari ya mbere ikaba yari yavuze ko yaba amatora umukandida cyangwa ikiringo cya gatatu byose byubahirije amategeko y'imbere mu gihugu. Uno munsi rero abo baburanya leta y'u Burundi bakaba bavuga yuko basaba ko igisata sentare y'iyungururizo cofuta ibya mbere maze amatora y'umwaka w'2015 agasubigwamo.
Hari ico baragira bashikiriza?
Urubanza rwashizwe mu mwiherero nta sango yatanzwe yaho urubanza ruzosomegwa, ariko rero ababuranira leta y'u Burundi nka Maitre Kayobera Nesto yavuze ko ibyo birego byose atashingiro bifise ko ibyo ngo bigamije gucafuza leta y'u Burundi no gusamaza abantu, ko kandi ngo ari kunezereza ngo abazungu buba batumye ayo mashirahamwe yigenga, kandi ko ingingo ziriko zishobora gufatwa zidashobora gusubiza inyuma umugambi w'amatora, kandi ko ngo n'inzego zaragiyeho mbere zigiye gutegura n'ayandi matora yo mu mwaka w'2022.
Abitwaye bobo kutubwiye itababuranira leta y'u Burundi bavuga hari ico muravugana nabo?
Abitwaye bizeye yuko ngo kino gisata ca sentare y'iyungururizo kizohava gifuta ingingo yafashwe na sentare ya mbere maze ngo amatora agasubirwamo, ariko ngo naho atasubirwamo bikaboneka yuko ngo ayo matora yaho nyanze amategeko maze ngo bikaba nk'ico bita reference, kikaba ikintu kizoja kiravugwa no muri kazoza yuko ngo amatora ya 2015 mu Burundi yaho nyanze amategeko natashoboye gusubirwamo.
Hari akabazo babadije bikaramuka bibaye cyo bihindura iki mu gihe hasigaye imyaka ibiri gusa kugira ngo ico kiringo bamwe bavuga ko ari ca gatatu ariko abandi ntibemeze ko ari ca gatatu ngo kirangire ga claver
bose nababujije ico kibazo ko runo rubanza ico rushobora guhindura ku matora ariko arategurwa. Uburanire tari Burundi Maitre Nestor Kayobera yavuze ati ibi nta kintu na kimwe gishobora guhindura mu gihe hasigaye iminsi ibiri ngo atangure kwiyandikisha kugira ngo abanyagihugu bazoje mu matora ya kamarampaka yo gutora ego canke oya kwibwizwa shingiro. Ari navyo bizoca binatuma baje mu matora y'umwaka w'2020. Yavuze ati rero ntacu bishobora guhindura, ariko rero uburanira amashirahamwe yigenga nawe Maitre Donald Deya yavuze ko bishobora kugihindura kuko ngo bishobora no kuyigiza inyuma bimaze kuboneka yuko ibyayavuyemo bitabikurikije amategeko.
Urakoze cyane gose Pierre Claver Niyonkuru ukorera Arusha kugije urya Amerika. Urabandanya ukurikirana rero ivy'ugo rubanza hama makuru yacu ari imbere, uraheza urugaruke ko kwidonido.
Murakoze namwe.
Tukiri ku makuru avugwa mu Burundi ariko ibujumbura abagize imirwi ibiri ujejwe ibazo vy'ubumwe no gusubiza hamwe hamwe n'umurwi ujejwe kunywanisha ukuri kunywanisha no kurekurirana hagati y'abarundi barahiye kuri no wa kabiri imbere y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ni namashinga amateka na nkenguza amateka vy'ico gihugu. Mumenyesha makuru wa Evariste Nzikobanya nka ibujumbura yabikurikiranye nawe nyene turi kumwe kuri telefone. Evariste, mu murwi umwe harahiye bangahe?
mumugwi umwe umwe duhereye ku mugwi ujejwe ibibazo by'ubumwe no kunywanisha abarundi Conseil National d'Unité de Réconciliation harahiye abantu bagera kundwi abo rero ni bashasha n'umugwi mushasha washinzwe mu mwaka uheze mabandi barahiye ni bandi batatu bo mu mugwi sever mugwi w'igihugu ujejwe ukuri no kunywanisha abarundi Commission Vérité Réconciliation abo rero ni batatu muri sever bakaba baje basubirira batatu batari bakiri muri zibanze
uwo murugwi ujeje ibibazo by'ubumwe no gusubiza hamwe ni mushasha wagiye ho ryari hama ibikogwa nyamukuru jeje n'ivyahe
umugwi wagiyeho washizweho n'itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu kwezi kwa 10 umwaka wa 2017 kwitwara uheze uwo mugwi rero ukabujejwe gushimangira ubumwe bw'abarundi umwe bw'abarundi guheruka guhimbazwa no ku munsi wejo hamwe mbere rero no kunywanisha abarundi baba abari hanze y'igihugu canke abari mu gihugu
muri abo bose bagize iyo migwi hari umwashoboye kuvugana kugira ngo bakubwire kubyo bimirije gukora bikuru
woto ashobora kuvugana mu mugwi ubujejwe ibibazo by'ubumwe no kunywanisha no mukuru wabo ambassadeur Ruzovio Guillaume akaba yavuze yuko bagiye gukora kugira ngo nimiburiburi ubumwe bw'abarundi butsimbatare mu gihugu ndetse akaba yanamenyesheje yuko uwo mugwi ugiye gukora cyane kugira ngo nacane nk'abarundi bahunze igihugu mu mwaka wa 2015 bashobore gutahuka mu gihugu mu mugwi severe naho twavuganye n'uwurongoye urongoye uwo mugwi severe akaba musenyeri arongoye umugwi akaba yavuze yuko aba bantu batatu basubiriye batatu batari bakiri mu mabanga baje kubaruhurira kuko bavuga bati hari ibikorwa byari byarajyanye byari bijejwe abo bantu batatu ati none ubuni ubwo bigiye gukorwa umugwi severe ushike ku ihangiro wihaye
aba muri abo bategetsi bari ngaho harimo n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza abashinga amateka n'abakenguza amateka hamwe n'abarongoye izo nzego zibiri hari amajambo bahavugiye
nta majambo bahavugiye kiretse kurahira kwabo bantu bagera kuri 10 nta majambo yahavugiwe abategetsi abashinga amateka abakenguza amateka eka n'umukuru w'igihugu bari baje kurorera ibyo birori gusa byo kurahira ariko nta majambo bashikirije atari ukugurura ibyo bikorwa nk'umukuru w'inamashinga amateka yugurura icese igihe gikorwa yashikirije yuko baje kugira ngo abagize iyo migwi kire hanyuma baje kucyo
urakoze cyane gose Evariste nsko banyanka nawe iyo nkuru uraza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma
murakoze namwe
kibazo c'impunzi gitera kigira uburemere bunini mu mashirahamwe asanzwe afasha impunzi ni mu gihe amwe muri yo azaramaze kumenyesha yuko amafaranga yo kubafasha asa nk'uko atazokwira kuko impunzi zibandanya zigwira mu karere k'ibiyaga binini ariko no ku isi yose none mbega abanyedini abarongoye amashengero ko tuzi abanshi muri bo bayigukira amashengero atandukanye bafasha iki izo mpunzi kibazo twakibajije abamwe mu barongoye amashengero mu gihugu cy'u Burundi giheruka guhungiramwo abagera ku 700 bavuye muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mugenzi wacu Diane Ndonsi aratangura ikiganiro ciwe yakira abatumire bari kumwe kugira ngo abatubwire hama baduge kwijambo
François Ntiranyibagira umuhuza bikorwa mwishira hamwe ry'amasengero ya Pentecôte mu Burundi turabaramukije
baramukije amahoro y'Imana
ego namwebwe patiri Jean Bosco n'intunze umunyamabanga mukuru mwishira hamwe Caritas Burundi rya Ecclesia Catholica rijejwe iterambere no gufasha abatishoboye namwebwe turabaramukije
okay.
Twibutse abatwumviriza ko bumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga kubijanye n'intererano y'abarongoye amasengero n'amadini mu gufasha impunzi zaba izisohoka igihugu zihungira igihugu canke izinjira zihungira mu gihugu canke izihunguka canke abatekejwe izabo basanzwe bari hagati mu gihugu duhere kuri mwebwe pati mwebwe ibyo bikorwa musanzwe mubikora mwo dukira ku mayange ingene musanzwe mu bafasha
igikorwa tumaze imyaka dukora na cyane cyane kuko mu Burundi hamariho
impunzi uri impunzi z'abagenda hanze uri impunzi z'abaza mu gihugu iwacu cyangwa bahungira hagati mu gihugu ni gikora dukorana n'amashyirahamwe mpuza makungu hase na PAM turafitaniye n'amasezerano hagati y'amashyirahamwe tukaba turi batatu bagize amasezerano hari ibikorwa dukorera mu makambi y'impunzi uko ari ane mu Burundi abiri ari hariya muri diyoseze ya Muyinga Kinama Gasogwe hanyuma nabiri ari mu diyoseze ya Ruyigi Bwagiriza na Kavumu muri ayo makambi twebwe dujejwe n'abakongomani tujejwe gutanga ibifungurwa n'ibindi bikoresho bitobito tukabikura muri PAM ariko turitwararika duce mu diyoseze yacu n'abajya bateshwa izabo bakaba bari hagati mu gihugu n'ikibazo cy'abari hanze nacyo nyene kira turazishinga uko turakorana n'andi makaritase muri kano karere tukaza turagenderanira turamaze kujya kuraba impunzi muri bihugu bitatu duhana imbibe na cyane cyane turafitaniye ishyirahamwe yitwa Caritas Sasayak irimwo u Rwanda Congo n'u Burundi aho rero turagenderanira kugira ngo tuvugane icyo kibazo cy'impunzi dusangi
ego reka na François ntiranyibagira nawe nyine umuhuza bikorwa mu ishyirahamwe ry'amasengero ya Pentecoste nawe nyine aducire ku mayanga igende basanzwe babikora
ego Diane urakoze cyane gufasha impunzi ni kimwe mu bigize akaranga mutima kishengero kuko ishengero uretse ibikorwa byo kwizera harimo n'ibikorwa byo gufasha abantu kuko ibiri ubwayo ivuga ko ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye bero gufasha rero impunzi n'abandi bantu banaho nikora bisanzwe biri mu karanga mutima kishengero abajya Pentecoste mu Burundi sepebu rero mu gufasha bena izo mpunzi ari ibikorwa bitandukanye ikora ubwa mbere no kubashigikira kubafasha mu mutima ko murabona umuntu hariho ico twita dignité nze muramfasha nyo twebwe mu Kirundi kugumana agaciro kiwe kumva ko ari umuntu akwiye akwije ibintu by'umuntu ko ari abantu baba mu bihere bibazo abahunga cyane cyane umengo baciye bata agaciro kabo no kumuntu akwiye kumva ko yo gufashwa akagumana agaciro kiwe kumva ko ari umuntu akwije muri zo byose mu mutima rero no dutangira ubwa mbere kubafasha kwagwijja mu gimana kubasengera kubaremesha
mbega nyine hari abavuga yuko ahanini masengero ayo bita abakizwa yuko ngo hanini ngo batanga ibyo nyine byo mu mpwe mu cyane kuruta gutanga ibyo umuntu abakeneye byo mu mubiri neza neza murabashigikira mu biki
umuntu ntageze ni mpwe mu gusa ageze no mu mubiri ni muhemu kandi ivyo byose bikuye gufashwa bikazigamwa kuko ari umeze neza mu byo mu mubiri bwa mbere turafasha nk'abahunguka kubaronsa aho bashobora kurara bubakiraho baba kabafasha mu konsi zo gufungura kabafasha mu koronka n'ibyo kwambara uko ivyo n'ivyo mu birokenera kugira ngo umuntu ashobore kubaho simpemu gusa rero kuko umuntu simpemu gusa impemu umuntu n'umubiri kandi ni impemu cyo twita approche holistique kubafasha mu byo byose bakenera mu kubaho kwabo
ego pati muravutse ibyo muhora mubafasha mbega aho aho mushika mbona mushika mwategeza gushika mu kubashigikira nta ntamba mwimuhura kugira ngo mushika mu yari mwifuza
ikibazo cy'impunzi ndabona ko kimaze kuba ikibazo kinini cyane usanga n'amashyirahamwe mpuza makungu adashobora gushika aho yipfuza mu byo akenera ugasanga mu buryo begeranya ntibuba bukwiye natwe turamaze kubibona kabona yuko twarengewe kabona yuko byo kubafasha bitagikwiye hanyuma handi naho uri kuratabaza abandi bagira neza kabona ko ubujyo budakwiye mbona ko ari ikibazo kinini ya cyane twibaza yuko dukeneye gufatira umwanya nicyo bituma uno mwaka kuva mbere mu mwaka weze mu kw'icyenda ekleziya yose iri ku isi yose yagize iti twica ari ikibazo cy'impunzi turaba ingene ikimeze hanyuma Caritas twita internationalis ikwiye ku isi yatanguje isekeza ayigira iti ngo twica ari icyo kibazo turaba ingene cyifashe hanyuma nk'uko yavuze ati ni ikibazo umuntu akeneye gukoresha approche holistique turabe ibyo impunzi zikenera hanyuma turaba ingene turi kuturatora inyishu papa yarafashije kugurura iyo sekeza muri uku kwezi kw'icyenda araduha n'umutwe w'ijambo twogendera ko ngo partage le chemin dusangire urugendo urugo gusangira urugendo rero nico turiko turagira no ngaha mu Burundi kugira ngo tuhangene abo bantu bwa mbere tubakira tugasangira urugendo batakwari nifoto ya mbere ihambaye
ni gace gikogwa mwariko murarangura igihe muheruka gushikira impunzi zibwagiriza
ego kire gikogwa cyarabaye gikogwa tutorabisha maso agarukira hafi ariko amata agarukira kure kuko barabe episkopi ibihugu bitatu bari mu nama hari ya Gitega mu seminari nkuru y'Gitega abava muri Republika ya Majambere y'i Kongo abava mu Rwanda abava mu Burundi bari bahuriye hamwe mu nama ibahuza ya SEAC kubera ico cyumviye ngendwa ko cy'umwaka bagiye bati ngo tugende rero gusangira urugendo n'impunzi zacu bari babitanguye bagira mu Rwanda bagiye kugira inama baje kuri abarundi bo nabo bagiye kuri abanyekongo
ego François mwebwe mu isengero rya Pentecôte namwe icyo kibazo cy'impunzi muri ko murakiraba mubona uburemere bwacu bungana gute ko bari uko patiri ariko arabivuga
aragumaho cyo tokwita ntambami canka ho kutarenga muteta mari mite ntabwo nyamukuru ndezo na mujyo butatu jewe ubwa mbere ni ubushobozi buke nk'amashengero dufite gureho dufashe abo bantu ubushobozi buke rero bukavana niki cha kabiri cuko hari ubwiyongere bw'impunzi impunzi rumaze yongera aho sahi mu gihugu wacu gusa hose umvije no kwise impunzi zigumaze yongera ko ziyongera mugabo nabwo ubushobozi bwo kubakira butiyongera n'abamenya gatatu nyamukuru n'ubwiyongere kandi bw'ibibazo n'uvuga bw'amatati bw'inda n'umwe mu bantu ngo rero ngubutuma rero abo bantu baguma baba benshi bigacaga bituma rero bigorana ingene umuntu ashobora gufasha bose nje kuri mu ishyirahamwe ry'amashengero apana ko tumu Burundi turavyise naturunani rw'amashengero ahoranye muri ibi bihugu muri Afrika yo hagati n'ubuseruko twita ukiyamuka duhuriramo n'andi mashengero ya Pentecôte mu Rwanda muri Congo Tanzania Kenya n'ahandi iyo namwe duhe muri ibyo dusangiza ibibazo biri hose nubwo hari ubwiyongere bw'impunzi hariho ubwiyongere bw'ibibazo bishyizwe ku kwaduka arizo bitera rero ugufasha cyangwa umurindi wo gufasha ugira aho ugarukiye kubera ko habayeho ubwiyongere bw'abantu umagira ibibazo batuma rero impunzi turashaka gufashwa neza nk'uko byategezwa kugenda
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Pati, tugaruke tubabaze hari umutiga patiri muba mwarabonye ukwiriye kuri izo mpunzi ziri ngaha mu karere k'ibiyaga binini
turamaze kuvyiyumvira turamatokera mbere n'amahwaniro makuru amaze kubera ngaha mu Burundi inama yabaye mu 2010 ikaritasi yari yatumye ko abo muri kano karere n'abava mu bindi bihugu baraza turiyumvira hanyuma tubona yuko inyishu nyamukuru ari amahoro twarasubiye kugira indi nama aho yari igirishijwe n'abari mu butungane n'amahoro mbere n'andi mashengero yarimwo abangirikani abapendekoti reka n'abandi andi mashengero twarahuriye Goma mbere turagira n'urugendo rurerure ahantu twagira tuti ngo turongere amahoro kino kibazo cy'impunzi gihere
nasanze ari wo muzi
niwe muzi niwo muti hamwe amahoro yaboneka abantu ota abasubira muzaho
n'amahoro mwarabonye ingene yoboneka cyane byabaye ibintu birebire bica kuri byinshi
araho duha twibaza yuko umenga Imana igiye tugabire hanyuma hano naho gazabona birasambutse ico gihe twagize ngendo tumaze guhana ugasanga abarundi abanyarwanda abanyekongo turiko turagira hamwe urugendo wamenga imitima yasubiye guhura wamenga amahoro aragarutse hanyuma hariho nibiri biri kubaza biraduciramo rero ugasanga aya mahoro wamenga turubatse haraciyemwo ibyo bituma sambuka ariko tugumana umwizero tugumana umwizero gikogwa cyukuremesha amahoro cyo kuva tutahire baremesha amahoro kibwiza kuguma kibandanye
yego kuri zo mpunzi ziva muri ibihugu by'ibiyaga binini izo mpunzi zirakenye amashure zirakenye amashure abana babo bigiramwo hari ingorane zitandukanye ku bakenyezi bana umukenyezi bungenga tagica fungura gikwiye akavyarira ngaho munyene mu mpunzi canke abagabo bafise ingufu batashobora gukora mara umuntu afise ingufu nyene ntashobora kuronka icyo yihereza hari byinshi bishobora kumwadukako iyo mice yabo bantu namba muce uyuhe mushaka kugira icyo mukoze canke mubona muti aba bantu nibo bahora baba bihutirwa cyane hamwe ababoshwa kugira icyo bafashijwe impunzi ko zoba zishigikiwe kurusha
ego nkuko muvuga n'ukuri bose bari impunzi kandi bafise mu bibazo mugabo usanga ari imice imwe imwe usanga mutwe twatongo re plus vulnerable abona abana n'abakinyuze bibungenze kinyizi muri usangi gucyo nico gituma n'iki ko navuze dukora byo gufasha usanga uwegereza ibikorwa bifasha nk'abantu bagufasha abantu kubasha mu ishuri kuko nubwo bari impunzi bafise uburenganzira kwiga hari ibyo twita uburenganzira bw'abantu redu w'abantu uri impunzi utaba impunzi tweza kumva ko ukwiye gushigikirwa
bavuze by'amashure aho maze kutembera amashure hamwe y'amari nko mu Burundi amashure baragerageje kuyashiraho ariko nagize kuza muri Congo ndabona yuko abandi bari bafite ibibazo byo kuyiga kabona yuko batarifise ku buryo butaboroheye kuja mu mashure
badafise amashure cy'abadaronka ibyankene kugira baje kwiga
yego na cyane cyane bo bagira bati tubandanye twiga mu rurimi rwacu twige mu Kirundi kugira ngo nitwahunguka tuzobandane zahahandi rero bari bafite impungenge bagira bati naho twokwiga mu mashure y'Ikongo tugaze mu Burundi tuzosanga twara SW inyuma kandi cyane cyane ko bibaza yuko bazoca bahunguka vuba na vuba muri Tanzania ni kibazo camye kiriho ibyo by'amashure rero none nuko mutuvyitwarareka nuko mutuvyitwarareka tugiye batubaza cyane cyane by'umutima kagira bati
kuremesha
bagira bati turakeneye ibi bitabo turakeneye ibi turakeneye senga ugasanga navyo nyene biri mu myitwareko yabo aho bari rero ni kibazo nibaza ko mu buryo bwose tukeneye kwitwararika tukababa hafi kara yuko zo mpande z'ubuzima bwabo bwose zikurikiranye ahabera afise ababijejwe ababiraba ariko je nibaza yuko umutekano w'umuntu ari aba wushinzwe ni ibyo bihugu babahungiyemo bigerageza gutekanya umutekano kandi nibaza ko babigerageza bimaze gushika usanga aragaciyemwo ugasanga igihugu kiragerageje kirabugarukanye
nko mu Buganda yabakunda abahora bakomerekera mu ntuze mu makambi y'impunzi hari n'abamaze bamwe bamwe hari n'abahora bahunga turonka amakuru yako bahunze bakavayo bakaca mu bindi bihugu abo bibaza ko boshobora babona kumenga umutekano wabo wubahirijwe kurusha cyanke muribuka ko aho mu gihugu cya Congo impunzi zatewe bakicwa ari benshi cyane kandi bari mu makambi y'impunzi ivyo byo mwebwe mubivuga ku iki cyanke abo bajejwe kubacungira umutekano mubabwiye
mu bisanzwe hariho amategeko mpuzamakungu arero kubahiriza impunzi aho ziri hose cyo twe tuvuga nuko amategeko yo kubahirizwa umuntu yahunze ari amategeko mugenga ubwo byabakiriye bisa amategeko bagenga bitari n'ingene bakingira kugira ngo umutekano wabo ubahirizwe twe dushimikira cyane yuko amategeko yo kubahirizwa ko niyo haba hari ibibazo by'imi intambara n'ibindi ariho n'amategeko y'intambara niyo amategeko yubahirijwe tumvira yuko impunzi zishobora gufashwa neza bagakingirwa n'ayo mategeko n'ibyo bihugu byisunze amategeko ahenshi kuba kutayubahiriza yubahirijwe ntaco tuma abantu bahungiye ahantu batubahirizwa umutekano wabo
miliyoni jana z'impunzi ku isi ugasanga n'ibibazo biteye ubwoba kandi biriko birarengera ubushobozi bw'abantu umuntu agira ati kimwe navuga tutagarukiye amahoro ngo tuyatse simbataze mu bihugu ico kibazo c'impunzi kizoguma kiturengeye kandi gitwara uburyo bwinshi nivyo rero nogira nti
notera kwa kanu
bisubiza inyuma iterambere bisubiza inyuma n'akaranga k'umuntu bavuze ibibazo bishikira ko ariko barahunga agateka k'abantu gahohoterwa byose ni ibibazo cyane nuko guhunga
ego ego reka tubashimire ku ntererano yanyu Patrice Jean Bosco ni ntunze umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Caritas Burundi ryaye Kiliziya Katolika ijejwe iterambere no gufasha abatishoboye turabakengurukiye ku nterano yanyu
Murakoze Diane
namwe François Ntiranyibagira umuhuza bikorwa mwishira hamwe ry'amashengero ya Pentecôte mu Burundi namwe turabakengurukiye ku mitavye utumire
Murakoze cyane Diane
twibutse abari ko baratwumviriza ko mwari ko mwumviriza ijwi rya Amerika aho twari ko tuvuga kubijanye n'intererano y'abarongoye amasengero n'amadini mu gufasha impunzi Diane Ndonse narinda kiremesheje ndabakengurukiye
Yane ndonse nawe tugukengurukiye abandi dushimira nimwe bw'incuti bakunze Mariko muratwumviriza nanje Diane nahazwe hano muri studio 18 Washington DC mfatikanije na Innocent Kimenyi hamwe na ingenieur Lina Seri muhinga bw'ivyuma twemi twifurize kuranirwa mu banyi no mu vyanyi ijwi rya Amerika rirabatumiye mu biganiro biri imbere muri ivyo harimo muri sanga saa 10 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda